mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abagitangira kutwumva, ikaze mwese kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Bisanzwe ubuzima bwaha buragoye, nk'ubona nazindutse kuronderera aho noca ikiraka mu kabamba, ndabura akazi nshangaruka n'isuku kuko nyine ubu ndaho kunyene.
Naho twihanganye na manegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akorana.
Abo ni bamwe mu Barundi batuye muri site ya Kamakara bavuga ku bibazo by'izuba ryinshi ryabateje inzara. Turaza rero kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'izindi nkuru twabateguriye. Turabararitse rero muri gahunda yibanda cyane ku Burundi. Nkuko nari mbivuze na ya makuru yibanda ku Burundi, abanyagihugu muri site ya Kamakara muri komine ya Rugombo y'intara ya Cibitoki bavuga ko muri kino gihe inzara yasubiye kubugariza. Abatari bake bakaba barimo guhunga bajya mu bihugu baturanye nko mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonsi mu ntara ya Cibitoki yaduteguriye iyi nkuru.
Abanyagihugu bo muri site Kamakara ya komine Rugombo bavuga ko bari mu bukene budasanzwe. Muri kino gihe bavuga ko inzara ari bageramiye kukubura ibyo bafungura. Aha ni mu gihe bamwe bavuga ko bashobora kumara iminsi nk'ibiri badafunguye, kukaba nkako bamwe mu bana bavyimvye amatama bakagira n'umubiri utukura, eka n'imishatsi ibenje, bigaragara ko amagara yabo atifashe neza. Uwundi mugwi w'abantu bo muri no site ya Kamakara ugeramiwe kuruta abandi n'uw'abasaza. Uyu mutamakazi atubwira ko n'ingwara yaziyemwo kukubura ica hereza umunwa hamwe n'umutama wiwe.
Ndaho mu nzu cyenyine n'umusaza yararembye, twese turembeye hamwe ntitugire ikidufasha, twibereye aho gutyo. Ntacyo nafunguye kuva ryaca gushikana n'ubu muzeyi. Aho nta mpemu numva kuvuga kubera numva inzara yanyishe igakorana n'ingwara.
Abakiri bato bobo baraja guca ingero mu mirima, ariko nabone bavuga ko batoroherwa kuronka aho bayica. Ivyo bikava ko imvura yacitse hakiri kare mu kwezi kwa kane, mu gihe yari isanzwe icika mu kwezi kwa gatandatu. Ntaondereye Elias ni umwe mu bagabo bakiri bato.
Mbisanzwe ubuzima bwaha buragoye, nk'ubona nazindutse kuronderera aho noca ikiraka mu kabamba, ndabura akazi nshangaruka n'isuku kuko nyene ubu ndaho kunyene. Ntabwo byoroshe no munsi mu gufungura.
Twibutse ko iyi nzara iri muri no site ya Kamakara haheze amezi umunani ihahitiye, ndetse no mu ikomine nka yose muri rusangi. Urongoye iyi site avuga ko mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze abantu 169 bari bahunze baja mu gihugu cy'u Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko muri abo abashika 45 bari bamaze guhunguka. Nzobonima Emmanuel abandanya avuga ko haheze amezi atatu baguma basubira guhunga, aho kugeza ubu muri abo bari bahungutse hasigaye umuntu umwe gusa. Nawene avuga ko mugore wiwe haheze amezi abiri yaramutaye hamwe n'abana batatu bavyaranye. Hari n'abandi bavuga ko batawe nabo bubakanye bagasiga basambuye ibisakazo by'inzu kugira ngo bagurishe gutyo baronke itike ibashikana iyo baja, nkuko byashikiye uyu mugabo barengayo Venansi.
Nagiye gucingero nsanga bana byose amagara umufundi amabati ayo kunzu
anga
ane nubi nzu iri uko nyenda yubako nyene zanga bafashe imyamba barimura ngo basubire kwegeranya inzu ni madirisha gusa hejuru ndi mu bitobagure gusa canibera ngaho canikumira ngaho
kubera iki yagiye atwaye amabati.
Yego nungo haramunaniye.
None aya mabati yatwaye he?
Yarayagurishije. Yaronditike gusubiza namaze kumva gasaudiko bari bubembe.
Abatarahunga bavuga ko ari kubura icyo bafata n'icyo bareka kuko batotesha abana babo amashure. Uyu mukenyezi avuga ko umwanya n'umwanya nabone bashobora guhunga hamwe uruzuba gukomeza kwaka muri ako karere.
Burya turahangaha natwe tureba gusa ko bwira bugaca naho twihanganye na manegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akora naho tugiye nta nakazi tukironka kubera izuba.
Ibintu byunyugwa nuko aba banyagihugu bo muri site kamakara batagira amatongo yo kurimamwo inyuma yo guhunguka kwabo. Umukuru wa site Nzobonimpa Emmanuel asaba leta ko yobaronsa amatongo canke ikabandanya ibafasha nk'impunzi.
Biza byihuta nuko mbere bogira inguvu bakatuzanira imfungurwa none ko abakongomani bo bahungiye mu gihugu babafasha. Ega natwe gutumize nk'abajya bakongomani twahungutse tuzi ko bazaza baradufasha cyangwa bakadusubiza mu byacu none nkuko twacuri mu mahanga mu makungu ubu burerushiriza n'ubundi turi mu buhungiro leta rero turayisabye nizira dufasha nk'uko bafasha izindi impunzi zavuye ahandi.
Abajeje intwaro muri komine Rugombo bavuga ko iyo nzara ataragaseseshwa rumuri ko bariko baragerageza kubaba hafi. Ariko hagataha umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano Firme Habumuremyi avuga ko bariko bararondera abashobora kubafashisha ibifungurwa mu kurindira ko imvura igwa.
Turiko turarondera abagira neza bashobora kutwumva bagatahura ikibazo cy'abo bantu kugira ngo bagire icyo babafashije mu kubaronsa na cyane cyane imfungurwa zobafasha kubashikana mu gihe Chirima aho bashobora kuja kurondera kazi kubafise amatongo bakabarimira maze bakabahereza amafaranga bashobora kubabesha.
Abanyagihugu bo muri site kamakara bahashitse mu mwaka w'2005 bagizwe n'imiryango 353 yabahungutse abatwa abahoze ku rugamba hamwe n'abantu aho nikora mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika harakomeje, twibanda ku Burundi. Mukanya twari mu ntara ya Cibitoki muri site ya Kamakara, noneho tujye mu ntara ya Cankuzo. Harimo gukorwa ibizame bisoza amashuri shingiro. Bamwe mu bigisha bo muri iyo ntara ya Cankuzo bakaba bavuga ko barimo gutanga ibyo bizame bashavuye. Ibyo bikaba biterwa n'ikwirakwizwa ry'abarimu aho batari. Abandi binuba n'abafite abagabo basirikari boherejwe mu gihugu cya Somalia kuko batabona aho basigira imiryango yabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana afite inkuru irambuye.
Abo bigisha bakozweho n'ingingo yo kungururizwa aho bahora bakora bakajanwa aho bigisha bakenye yatumye abo bigisha bacika intege. Bankinyakamwe Korodeta ari mu bigisha bahora bakorera muri komine y'Indero ya Cankuzo aranegura ukuntu ico gikorwa cakozwe ku ishuri yigisha ko
ishuri ry'iwacu ryashikiriwe abandi bamaze guheza. Hanyuma uko twagiye turakurikirana rero diploma yari kiragenda si Crisare bakayifata ukwayo twebwe rero badushikiriye abigisha bo kuri Cankuzo ya mbere baca barabateranya naba kuri sikrisare ndava mugaba handa tariko vyamye rigenda. Bamaze guteranya rero ahanini baca baraba ancienete kuri iryo shure baravye ancienete rero bamaze kuduteranya nitwe vyaca bikorako mugabo gihari shure ryigenga kuko no muguduha lettre d'affectation zibaratomora neza bati tuwe tukurungitse kuri ecofo ndava ubundi nawe bagatomora bati tukurungitse kuri ecofo Cankuzo.
Uretse mu mahinyu yabonye muri ico gikorwa bahamenya kamwe Korodeta abonako atarakwiye gufatwa niyo ngingo kubera zinumva shikiriza
ni kuvuga hariho critère bavuga yuko umugabo asanzwe ari rodeploye umugore batamukorako kuko ntiyoshobora kugana ngo agende twebwe rero tusha turabaza mugabo ntibatwumvirije ati none twebwe nk'abagore babasoda ko twebwe to abagabo bacu basanzwe bari rodeploye twoho imijyango yacu izokigenda gute
Yanike Sibomana umwigisha amazi imyaka 9 mu kazi yigisha muri komine y'Indero ya Cankuzo abonako kuguma yunguruzwa uko umwaka utashe bizotuma adateza imbere umujyango wiwe
na rodeploma iheruka yo mwaka uheze muri 2016 iri yashobye kunkorako iheruka yarashobye kandi gusubira kunkorako ego kuba ari umugambi wa leta nta wanse kandi twakira neza mugani nuko hariho ibintu biheza bigahungabana mu ngo n'imijyango nturavye ivyo bisunga hariho ibintu bica bigenda birahindagurika mu nyuma ugasanga nk'amakriteri abafatiye ku bwambere akaguma hinduka ku mwanya ibiheze ngo binezera abakozi umuntu ariko abiraba nk'ubu turibaza ati kazoza k'imijyango yacu kazoba kahe n'uburyo umuntu umwigisha yoba arabayemo uwo buryo budashaka kworohereza kugira ngo dushobore kuba tutari kumwe n'imijyango yacu batugira ngo turakorera aho twaye turi uwo mukozi yashikiwe n'ivyo ntabwo ariko arakora umutima uri munda kuko uribaza ati ejo aho bukera akazi kiwanje nzoka ndaniriza hehe ko batubwiye ngo tuzoja mu zindi ntara tukeze n'izo ntazoja mu niza ko twumva intara zose ko baracamwo bakora y'abakozi tubirindire turabe aho ibintu byo zotera bije
Arcade Butoyi aserukira ishiramo ry'abigisha Sendika Step mu ntara ya Cankuzo aratahura imyidogo yabo bigisha bagiye kungururizwa gukorera handi
turagishiramo amanegugwa kubera n'igikorwa cy'icyo gikorwa cy'ubwa mbere kibaye kandi mu mwanya muto kigaca gisubirwamwo ubwa mbere harayo ngamakosa kumbura n'itwaronse umwanya kugira ngo tubishikirize bitwa ko yaje kosogwa mugano wari ababandanije barenganywa kandi batafise naho bashobora kugira amarokuru ko ubunye bavuga yuko kugira ngo ushobore gusaba usubiremwo bibanza guca ku rwego rw'igihugu twitegereje ngaha mu Cankuzo twasanze hari bigisha bare hafi 150 bateza kuva muri intara baja mu zindi ntara gushika no munsi tutaramenye muri iki gihe turimwo cyari gihe cyo gutanga ibibazo utazi iyo uzoja gukora akazi kugakora neza ntibiheza ngo byorohe murabitsi ubuntu agomba kuzohava ndavyita gutugwiwe kandi ababashizeho nyene ari wabarengeje ko ari bubagarutse kandi kubakuraho birafize ingorane kwishwiragijwe ku banyeshuri kubijanye n'ubumenyi bwabo naho nyene birafise ingorane ntashobora gukora neza ari mu gihe nk'ico
umusaba iki muri sendika
twari cyo twosaba ico gikorwa ubwa mbere babanza bakaraba iryo sabaje gukosora aho ryavuye abo bantu bagahanwa
mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu zitandukanye cabere muri yo ntara ya Cankuzo hari kuwa gatanu w'indwi iheze Juma Edouard umuvugizi w'ubushikiranganje bw'Indero yavuze ko ico gikorwa ari gikorwa giterezwa kubandanya bakagikora mu muco no mu bwitonzi mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine urakoze kuri iyi nkuru Buri mwaka amahanga yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi ni ku itariki ya 22 y'uku kwezi kwa gatandatu. Muri iki cyumweru ibiganiro byacu muri Isanga byibanze ku mpunzi. Ikiganiro cy'uyu munsi nacyo kuri uyu munsi wa gatatu nabwo cyagarutse ku magara y'abantu. Mugenzi wacu rero Aloyizi Bigirimana yaganiriye ku kibazo cy'amagara y'abantu mu nkambi. Umutumirwa muganga Eric Ndayishimiye ukurikiranira hafi ubuzima bw'impunzi mu nkambi ya Kintere yo muri Congo Brazzaville yatangiye avuga uko amagara y'impunzi yifashe muri icyo gihugu.
Impunzi zangara muri Congo urebye zirwara nk'uko abandi bantu bose barwara bakajya kwa muganga ariko usanga kenshi nyinshi zifite amikoro makeya ku buryo usanga wenda nta buvuzi buhagije rimwe na rimwe babona nk'uko bikwiriye shutu nko mu ma spécialité amwe n'amwe ariko kwa meme ifo gusinyara ko HCR ifasha impunzi z'abanyarwanda muri iki gihe itararangira kuko iteganyo kigomba kurangira ku itariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka ubwo rero nyine iba yirwaye ibasha kwegera ivuriro ryiyegereye noneho yaba ifite za moyo ubwayo ikaba ari nayo yishyurira kuko rimwe na rimwe guhase ifasha abantu ariko hari igihe imfashanyo yanayizitinze ugasanga n'ubundi arushobora kwitaba imana yakwitaba imana ariko kameme utarembye cyane agategereza hari ikintu gishobora kugira ikimumarira nk'imiti rimwe rimwe batangira za generike kuko iya maspecial atakenshi aribyo baba batayifite donk no muri iki gihe noneho urebye za ntunga za subvention zase zaragabanutse usanga kameme kwivuza amafaranga agenda aba make make muri HCR
batubwiye ko Nshimire Imana Claudette yagarutse ku murongo wa telefone Nshimire Imana Claudette muratwumva
Ego turabumva.
Ego me twariko tuvuga yuko itariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu ejo kuwa kabiri niho amakungu yahimbaza umunsi impuza makungu hariwe impunzi. Mwebwe muri impunzi muri yo kambi ya Nduta muri Tanzania ibijanye n'amagara yanyu bimeze gute?
Ego kubijanye n'amagara yacu bimeze neza mugabo kineza cyane. Niko bifungurwa niko ibintu bijanye n'indwara hari ubwo hari inigu itatu hariho indwara rusangi ni kuvuga nk'akaroro nka malaria na estoma kubana hariho barafungura nabi hariho pneumonia aje twita umusonga nawe ushobora kuva ku mbeho aho pneumopathy na bronchite guhema nabi hariho diare evomisema ni kuvuga kucibwa no kudahwa hariho rashike na byo ni byo twakwita mu kirundi imvunja imvunja nabyo ni byinshi nabyo nyine ni nyinshi kuri twebwe abakenyezi natwe hariho indwara zikunda kudufata ezo twakwita nko sexual genitale ni kuvuga indwara zifatira mu gihimba kirondoka hariho n'indi ndwara ikunda gufata twebwe abakenyezi mu nkambi ya Nduta aho twakwita avortema korora imbanyi.
Ego me uradonda guhingwara zitari nke none harabo zihitana canke byifashe gute murafise abaganga babakurikirana?
Ego me abaganga turi nabo ariko ni bake kuko mu nkambi ya Nduta turi impunzi zingana zirenga 125 ubwo abaganga ni bake nk'umuganga ku munsi ashobora kuvura abantu barenga 200 kandi hari n'igihe umurwayi agenda kwivuza agataha ataronse ataguwe yashika ntabimwe agataha ataguwe cyangwa kabiri bagenda ntavugwa bitumwe n'abaganga bake mugabo abahari baragerageza.
Hari impfu ziboneka cyangwa bimeze gute?
Impfu ni nke.
Twavuga yuko rero muri iyo kambi y'Induta muri Tanzania byoba nuko byoba byifashe neza gato.
Ego ni neza gato.
Turese ko kwivuza muvuye kwa muganga barabatekerera imiti bimeze gute?
Ego tuvuye kwa muganga iyo bagutoye indwara nk'akaroro nk'indwara ya malaria baradutekera imiti nk'imiti iyo tuyifashe turakira.
Ego me muvugwa n'abaganga abahe babavura kuri ku buntu canke murariha amafaranga?
Kuvugwa n'abaganga harimo abarundi harimo n'abatanzania imvukira za hanyene ni ishyirahamwe nyene ribidufashamwo MSF.
Ego
ni kuvuga MSF yadufashamwo cyane.
Uravye mu kambi yanyu abakunda kubangamirwa n'ingwara ni nabahe? Nabagabo, nabakenyezi, nabana canke byifashe gute muri rusangi?
Ni twese muri rusangi.
Ego mereka tugusabe ugume ku murongo tugaruke kuri muganga Eric Ndayishimiye uyo mukenyezi Nshimirimana Claudetta ari Nduta muri Tanzania. Ivyavuze hii wanyu muri Congo Brazzaville niko bimeze?
Muri Congo Brazzaville quand même ndumva hari gitandukanyo indwara zo ndazenda kuba zimwe ariko wenda par orudrizi kunze kuboneka cyane munashaka nko kuvuga na nk'ibazo bijyanye n'izo bisa za cefale psychogene cyadire ni umutwe en fait umuntu arwara utarangira noneho ukaba warakoze ibizame byose en realité ugasanga en fait nta burwayi bugaragara cyangwa nta rugane yaba irwaye kuko ibyo bizame akenshi ari normal en fait usanga biterwa n'uko abantu baba barabaye traumatize bitewe na birabazo nyine ba abantu banyuzemo by'intambara harimo abahunze guhera muri 1990 abahunze guhera 1994 hari abatumize za Kibeho abandi twanyuze mashyamba muri Zaire n'amaguru we ugasanga abantu benshi babaye traumatize donc ugasanga bigize ubwo burwayi bw'umutwe utarangira abantu ugasanga bagira ibibazo bidafite bijyanye na za trouble du comportement ugasanga harimo wenda n'ababaye abasazi na byita gutyo kubera nyine ibyo bibazo abandi bakunze kurwara abakuru notama bakunze kurwara indwara bita hypertension arterielle donc c'est de muvuduko w'amaraso ugira ngo ukaba mwishi donc usanga ariko byo wenda usanga binaterwa n'imirire no muri koko abantu barya imyunyu myinshi cyane et puis usanga hari indwara zo mu nda notama indwara z'igifu izo bita za gastrite cyangwa se za ulcère yaba ari ya ulcère d'estomac ou encore du duodenum mazaba abantu bakunze kuzirwara cyane kubera gutekereza nyine cyane izo bita za hepatite B cyangwa se hepatite C nazo zikunze kuba zihariye ngo atari nyinshi na n'indwara y'igituntu mu indwara y'igituntu mu buryo bwose muzi ko igituntu gitandura kitari kibiha gusa ushobora kubona ibyo bita tuberculose nyine pulmonaire ikigisa ryo mu biha n'indi bita tuberculose extra pulmonaire noneho indwara yo bita malariya yo bo abantu barayirwara cyane hano hari imibu nyinshi cyane vraiment bikabije malariya ni nka buri munsi
urakoze muganga urakoze muganga turabandanya tubigaruka ko tubasabe mugume kuri telefone dusabe na Shimirimana Claudetta gume kuri telefone tubanze twakire abanywanyi bifuza kubabaza ibibazo. Daniele mwiriwe
mwiriwe
mwifuza kubaza iki?
Ego nawo ntangwe kubakuramutsa batumire ubisanzwe ubuzima bw'impunzi si bwiza kuba mu buhungiro si bwiza twarayibaye mu myaka irenga 15 rero nkaba twarayibonye yuko kwivuza bigoye akenshi nta ma specialite batanga kandi indwara ari nyinshi cyane hanyuma iki icyo nagomba mbaze none ko mu biheruka mu myaka yahetse tubamwo umengo ibintu by'ama egizame umengo hapfa baravura umuntu atama egizame dufite cyane rwose bakoze uwaba yakora cyane bapfa bavura nyine ko babona babyumva.
Ok, en fait, bon, d'abord, par rapport à l'exemple, on fait un nom, Muri Congo Brazzaville, Muri Congo Brazzaville, HCC, il fait Ivuriro, Ivuri Mundi, Hanou Mugia Brazzaville, et ça. Wanza hari irindi riri mu majyaruguru ya Congo muri metero igihumbi uvuye muri Brazzaville hafi ya Centrafrique ariko hari impunzi cyane za Centrafrique tujye n'abanyarwanda batuye hafi bivuza imfano bashobora kujya kwivuza gusa ntani Brazzaville ibizamini byo birakorwa kwa meme ibishoboka nk'ibya malariya gufata amaraso asanzwe birakorwa ariko nanone ibizamini bihenze ashe ntago ibifata ntago ibikora nk'ibirengeje deja nk'ibihumbi 25 by'amasefa ubwo idorari rimwe rihwanye n'amasefa 370 ku mushobora ko mubare mukungwa donc beje ibihumbi 25 by'amafaranga y'amasefa hano muri Congo usanga hasheri donc itabikora ugusanga nyine ubu bibashije yirwanaho kandi nabwo atabishoborwa nyine nawe ubwo umwandikira imiti ukagenda gutyo.
Leta Shimimana Claudetta mumaze igihe kitari gito muri iyo kambi ya Nduta muri Tanzania. Ibijanye ni namagara yanyu ni mwe mubikurikirana kira ku munsi ku munsi hari ibintu bijanye n'isuku mugira ngaho muri iyo kambi kugira mwikingire kuko kwama uzeyinze n'ukubanza ukabanza kwazitirira mu rugo rwa imbere yuko wambambira amakungu.
Ego nyishirahamwe twita MSF ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF barabikurikirana cyane ku bintu bijanye n'isuku ni kuzitira indwara ibyo barabikora.
Cyane mwebwe mukora iki ku ruhara rwanyu mukora iki nk'impunzi?
Turakora isuku. Ego turakora isuku mu bwabo nta masabune turonka akwiye kuko turonka isabune imwe mu mezi abiri natwe nta buryo dushobora nyine kuronka bwo kugura isabune kuko nta n'amafaranga dufise.
None
kandi n'impunzi nshyashya impunzi nshyashya zashyize guhera nk'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyine nta bikoresho byo gushinguramo amazi bikwiye nabone bafise.
Egome isabune imwe mu mezi abiri mwoga gute muri ayo mezi mumesiye impuzu gute muri ayo mezi abiri isabune imwe bigenda gute muca mukora gute?
Ego murakoze hari n'abatoga bakoga amazi agaragara kuko hari n'abambara n'impuzu asha gomba nyene kunuka nabi cyangwa kumata nabi sinzi murakoze.
Muganga Eric yavuze ibijyanye n'indwara ziri hariya muri Congo Brazzaville, ibijyanye n'ibipimo ingene bapima abantu imbere y'uko babaha imiti. Mwebwe muri iyo kambi yanyu za MSF, imbere y'uko babaha imiti barabanza kubagirisha ibipimo cyangwa ama examen?
Ego cyane cyane gose barabikora, baramaze bakadupima. Dufate nk'akarore nk'iyo urwaye nka malariya, banza bakagupima bakoresheje igipimo cy'ubushyuhe ariyo bita nka zimwe termometre barakoresha kudupima.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Icyo cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga mugenzi wacu Aloys Bigirimana yagiranye na bamwe mu mpunzi z'Abarundi n'Abanyarwanda ku bibazo by'amagara y'abantu, amagara y'impunzi. Yaganiraga no mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania no mu nkambi ya Kentere muri Congo Brazzaville. Ibiganiro byacu rero birakomeje, twababwira ko abaturiye umupaka w'u Burundi n'u Rwanda muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoki bavuga ko umunyagihugu umwe yahagaritswe n'abasirikare b'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Mugenzi wacu uri i Bujumbura mu Burundi araza kuduha inkuru irambuye kuri icyo kibazo. Hanyuma n'ubuyobozi rero bw'ingabo mu Rwanda bwemeje ko hari igitero cyabaye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ibisobanuro kuri izo nkuru muraza kubyumva mu makuru yacu ya saa moya n'igice. Ubwo turabaraditse rero, muze kuba hafi.
Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo Abarundi tuliruhutsa mu gushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana, ibyiza gusa nibyo byayiranze. N'ibiri imbere ntankeka ereko isorushiriza. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo
Iyo ndirimbo rero twize ko ibanejeje ni indirimbo ya Jean-Marie Niyonkuru yahimbiye Radio Ijwi rya Amerika. Chuti turi kumwe ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije tukaba twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma na engineer Tian Wang kaba na Facile Gebehu kuri mikro yari jewe Eugenia Mukankusi tubifurije mwese rero ibihe byiza mukomeze kugira amahoro y'Imana mwumva ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika turabaranditse kandi Samoya n'igice na yandi makuru avugwa ku Rwanda n'u Burundi n'ahandi mu mpande zose zise mukomere
Jamais Abriste